Turabe igicapu cha kane. Hari umugabo umwe yumvise yuko Yesu ari hafi, hanyuma afata ibirometero byinshi amurondera kugira ngo aze kumukiriza umwana yari hafi gupfa. Ngira ngo urashobora kumubona muri icyo gicapu. Yesu aravuga ati, muri mwebwe ntimushobora kwizera mutarinze kubona ibimenyetso nkora. Maze wa mugabo aravuga ati, mwigisha, ndakwinginze utebuke umwana wanje atarapfa. Yesu aramubwira ati, genda, umwana wawe yakize. Nuko wa mugabo aravyizera, arataha imuhira. Ashitse imuhira, abakozi biwe baramusanganira bamubwira yuko umuhungu wiwe yakize. Nuko se wa mwana arabaza ati, mbega yakize ryari? Bamubariye isaha, acamenya ko ari ya saha nyene Yesu yamubwiriye ko yakize. Yaranezerewe rwose, kandi we n'umuryango wiwe baca bizera Yesu Kristo. Uyu mugabo yarafise ukwizera kwinshi, siko none yarizeye yuko Yesu ashobora gukiza umwana wiwe. Kandi Yesu ntiyarinze no gushika ku nziwe, yamubwiye ijambo ati, genda, umwana wawe yakize. Igihe wa mugabo yizera icyo Yesu amubwiye, nico gihe nyene umwana wiwe yaciyakira. Yarazi yuko Yesu afise ububasha bwo kuvuga rimwe kandi bigaca bikunda. Bagenzi banje, bamwe ntibizera icyo jambo ry'Imana rivuga, bagomba ko babona ibimenyetso ngo byerekane yuko ari Imana ivuze. Rimwe usanga abantu bagomba kuraba cyangwa guhanga amaso ibitangaza kuruta uwubikora. None weho nibitega mugenzi wanje, mbega nawe uraba ibitangaza gusa cyangwa uraba uwukora ibyo bitangaza?